Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe ncuti bakunze muri kumwe natwe mu ngano vya ino genekerezo rya 10 ukwezi kwa 8 muri 2018 hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane na hazwengiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook yacu ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva ku igenekerezo rya mbere gushika kujya gatanu kuno kwezi kwa 8 mu gisagara cha Asaba ni muri Nigeria hariko harabera amahiganwa nyafrika yo kwinonora imitsi. Ku bihugu 23 vyahiganwa mu nkino zitandukanye, Uburundi bwatahukanye ikibanza ca 14, ikibanza hanini ico gihugu gikesha umwigeme Francine Niyonsaba yabaye wa kabiri mu bariko bahiganirwa kwiruka amametero amajana 8. Wa mbere yabaye Caster Semenya ho muri Afrika y'Epfo. Francine Niyonsaba w'imyaka 25 yatahukanye umudari w'ifeza, medaille d'argent muri mu Gifaransa, uje uyongera ku yindi itandukanye irimo mpuzamakungu niyo mu mikino yitiriwe Olympique. Niwe twatumiriye muri isanga y'uno munsi mumenyereye ishimikira ku buzima bw'abafasoni n'abigeme mu isata bitandukanye. Francine rero araza kutubwira ivyerekeye ubuzima bwiwe nk'umwinonozi. Francine ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwitabira ikiganiro muri isanga 15. Francine? Gwakoze kuduha kano kanya imbere yuko tuza kwinjira mu buzima bwawe ukatubwira ibitandukanye, wobanza ukaduca ku masonga iyo mikino yaheruka kubera muri Nigeria, ahanini n'imikino nyabaki ijamwo bande igatunganywa uko umwaka utashe canke.
Ego nkuko mbivuze ni higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya Afurika ryo kwinonora imitsi. Ni higanwa riba mu myaka ibiri uko imyaka ibiri itashe rero bariko bararondera abanonotsi badoserukira Afurika ku rwego mpuzamakungu ruhuza amakontina ruhuza imigabane y'isi yose izoba itariki y'umunani n'icyenda mu kwezi gutaha.
No kuvuga rero yuko wewe gutyo uce winjira muri urwo rutonde rw'abazoshobora guserukira Afurika muri iyo mikino ga Francine.
Ego narose uburenganzira bwo guserukira Afurika muri iyo mikino itobera aho bita Ostrava.
Kureka tugukeze. Hanyuma usivye uwo mudari w'ifeza watahukanye uvana muri Nigeria, ubu unye ufise ibidari bingana gute? Ivyo maze gutahukana nibingahe hama muza inkino zitandukanye?
Ego nkuko mubivuze novuga ko ndumunonotsi aserukira igihugu c'u Burundi nkaba ndu wa mbere kandi mu rwego rw'abakenyezi b'abafasoni mu Burundi bashoboye gutera intambwe ishimishije rwego mpuzamakungu. Novuga ko ufite umudare w'ifeza w'inkino olympike zabereye mu gihugu ca Brezil Rio mu 2016. Ndakubwira umudare w'ifeza kandi w'isi yose yabereye mu gihugu c'Ubwongereza mu 2017. Nkabafise imidari y'inzahabu ibiri y'amahiganwa abera ahugaye mu 2016. Nuno mwaka mu kwezi kwa gatatu guheze nashoboye kuronka umudari w'inzahabu nkabafise kandi umudari w'inzahabu ari wo mpaye urufunguzo umudari wa Afrika umitangura ino mpuzamakungu mu 2012 nkaba mfise n'uyu mudari ugira kabiri narayendose itariki 5 mu gihugu ca Nigeria hanyuma nkaba ndi umunonotsi yitaba amahiganwa mpuzamakungu mu bijanye n'ama Diamond League eka n'izindi nkino zose ziba zijamo abantu bakomeye ku rwego rw'isi kandi novuga yuko kandi ndi umuntu agira kabiri kwisi yose mu metero y'amajana 8.
Francine, ndumva ico kibanza ari ciza ku mwana w'umwigeme afise imyaka 25 uwa kabiri kwisi yose mu bashobora kwiruka imetero 8. Hari ucayumvira ati mbega Francine yose aba yatanguye kwiruka ryari? Watanguye kwiruka ryari ukiri muto? Wariruka canke n'ivyaje umaze gushika muri iyo myaka uvuga ati ndashaka kuja amahiganwa?
Jewe navukiye mu ahantu nabona abantu bakunda ibintu by'inkino ariko natanga ibintu byo kwinonora imitsi ngiye mu mwaka w'indwi mu 2016 ushira no 2007 ngiye mu mwaka w'indwi niho nabona hariho abanonotsi bashobora kuza baraserukira amashuri hanyuma uko naza ndahaca niga niko nagiye mbona ndabikora nk'ukwiryohera nkaryoherwa mbonye nsize umuntu nkaryoherwa mbonye nserukiye ishure nabikora nko kuryoherwa sinovuga yuko icyo gihe narinzi siporo ko ishobora kunshikana aho ndi ishobora kungira icyo ndi ubu.
Nanone Gafara, uravuze ngo wavukiye mu ntara ibamwo abanonotsi bakuzi babona, iyo ntara ni ya Nyimbatari banga?
Oya Sibanga, ndatori nakuriye mbona nakuze mbona abo mu mashuri yisumbuye akora ibintu bya siporo. Ku busanzwe mu Burundi mu mashuri yisumbuye barafise amahiganwa bama bategura uko umwaka utashe. Rero nanjye niho naboneye akaryo ko gutangura kugira imyimenyerezo kugira ngo nseruke ishuri birambo n'akaryo ko gushika iBujumbura kuko iBujumbura narahumva kuko sinashobora guhaza kuko nta muryango ufite iBujumbura nta muntu w'iwacu nari mfite nahaza niyo nserukiye intara ya Ruyigi nkabamba mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Bweru muri zone Kayongozi.
Aho wazi iBujumbura bwa mbere hari mu mwaka wa kangahe? Ego, nuko turaza kubiduga ko uraza kutubwira. Hari na twinshi bakunze kugutera ku inkuru bakavuga ati Francine yariruka bagiye kumenya ko yiruka ubwa mbere yikoreye akabido urasiga umuduga ariko uragenda sinzi kwa karaga kuru canke byabaye.
Ahubwo yakaba byo ari byo nifuza kuko no gusiga umuduga nibyo mbona yakaba byo kora no bikora ariko nakuze ngenda kuvoma ngenda gusenya mama mukuntuma yarantuma nkagenda ndanyaruka kuko yambwiye yavuga ati ugateba ndashyira amate ku ibabi ry'iteke usanze yazimye yaheze ndagukubita urumva
ndategeye tugenda nyaruka. Nuko rero ngira ngo niho babikuye ako gakuru bahora bavuga bati wariruka ukagenda wikoreye akabido, bashaka kuvuga yuko nkumbure wakerebutse mu byo kwiruka ukiri muto. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Francine, turafise benshi batwandikiye kuri Facebook bifuza kuza kukubaza utubazo no guterera ivyiyumviro bitandukanye. Uwa mbere duse ni David ikaze ku Ijwi ry'Amerika. David uratwumva?
Yego ndabumva.
Ego aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Nagomba ndamutse Francine.
Arakumva.
Yego ndabaramukije
cyane. Ndamukije cyane nongera ngukeza.
Murakoze cyane.
Uri mu Burundi kazi akomeye cyane mpuzamakungu. Waturutse mu Burundi cyane urabifatamo neza. Kugera yaho mbere isi yose imaze gukumenya cyane. ikime z'impanuro no ndagomba ikino kunganira gatoyi urabuka dutetura muko n'undi gumudutetura urabe uyu simenya ubiri imyitozo ikomeye cyane simenya kuko araba ikibazo cyane gikomeye hagati yawe kandi nawe ndazi urabindi ariko urabe iteme tumenya iyo bakoresha nawe kugira ngo ikindi gihe undi museko yego byo ari byiza cyane yego ama ndarangije gusambura ngo kurazi kurazi cyane
urakoze cyane David. Francine, numvise ibyo David akubwiye, urabona ko mu myaka iri imbere uwo munyafurika w'epfo yagutwaye ikibanza cya mbere ushobora kuzobishika kuri icyo kibanza nawe ukakimwambura.
Niko David ndamukengeje kubera no iyo atanze ariko arabubwira yuko muri po umuntu wese ama ashaka gushika aha ashaka gushika gushika nene n'adashoboka nubwo yuko namaniko nditegura namaniko ndagira ishaka kuba sigwa na kasite menya sibomba shaka ariko muri siporo no gutahura yuko habura n'abiri hagati rumwe kandi kasite menya atinze simbabara cyane kubera birampa intege kugira ngo nanjye nshobore kubandanya nitegura cyane nshobore kumusiga hanyuma ndiko ndakora sinzira umunsi ndashobora kumusiga bizonezera cyane bibaza yuko ipfo nta kidashoboka.
Reka tugutere intege twose kandi na Dismas sekundi murongo wa telefone. Dismas, ikaze na wewe. Dismas, uratwumva? Dismas, turumva tudashoboye kumugumana, ariko Eric nawe yamaze gushika ku wundi murongo wa telefone. Eric, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Yego, murakoze. N'amahoro namwe.
Turashima. Uherereye he ga Eric?
Merereye i Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura mu Burundi. Ni ikibazo canke n'intererano kuri Francine Niyonsaba?
Nshaka kwanza kumuramutsa Francine Niyonsaba.
Yego, nanda baramukize cyane.
Mbo yeje hani ni sikibazo ni intererano. Nashaka kumutera intege kwanza bwa mbere. Amandana mwifuriza nuko yogira ingufu kugira kubera ujya mu Nyafrike decide ujya semenya. Turifuza umunsi azomucaka bo wa mbere nawe bizotunezera cyane, ariko nubu ibyo akora biratunezera kandi birahesha icyubahiro igihugu cyacu. Nta yindi ntera yano. Murakoze
cyane. Francine, barakomeje gusaba yuko uraba ibizoshoboka ukaja muri ico kibanza, ariko wari wavuze yuko muri siporo atani na tanu guhiganwa nubwo biba birimwo haburana babiri hagatsinda umwe. Francine, tugarutse kuri iyo ntara wakuriyemo, ni byari byoroshe yuko mu ntara nka Ruyigi ikibano kigutahura koja muri ubwo buzima bwo kwiruka uri umwana w'umukobwa?
Ego, nkuko mubivuze mu Burundi murabizi iyo umwana w'umukobwa ariko aragerageza gusa n'uwitanga ku bintu kera kenshi abantu ntibabitahura. Nageza nshikiye byarambeye intambami kubera abantu bo mu kibano babona umuntu ariko aragira siporo ntibabitahura, hariho abambwira ko ndi umusazi ariko ntibyanje intege kuko narabikunda nashyiramo ishaka byashyitse egome ndumva yuko nobiheba mugabo umutima narari umutima amenyo kuko narumva ko ndyohegwe no gukora siporo naragenda nkakora bigashika yaho sado mbona abantu nkahagarara hanyuma n'abarenganye nkasubira nkabandanya siporo yanjye. Ibyo rero byarakoze umurambami mugabo nticabuje yuko nshika kutangiro nari mfise. Nico gituma nashoboye kuba nshitse
ngaha. Hama Gafara, urumva ico ni kibano, hama mu muryango nawo ukomokamo uvukamo?
Ndi umwana yavutse mu muryango w'ukenye nubuga yuko nagize n'amahirwe make nakuze ku mubyeyi nakuze mbona mfite umubyeyi umwe mu kirundi umwana w'ishusho ariko iryo zina ryarambabaza cyane kuko yo guhamagara papa nkabona ukuntu nyokuru yari akiriho ngene twasaba nyokuru nibyashikayuze ariwe mpamagara mama kubera mama yazindutse mu gitondo kujya kurima hanyuma mama icyiza yarabitahura cyane kubera yahebye ishure agiye gufasha umuryango nawe akiri mu mashuri mato mato yarahiganwa n'abantu n'ubu abo bahiganwa barabimbwira yuko yahora basiga bakavuga yuko nakurikiye ubwoko bwa mama rero icyo gihe mama gusa nawe ntiyabitahura yavuga ati genda wige mwana urabona yuko dukenye urabona yuko tuba mu nzu y'ibyatsi ntuzonteturura ibyo byo kwiruka byohava bikubuza kuyoberwa ariko umubyeyi naramutahura umugabo nkamubwira ati jewe amanota nzoyazana nagiwe n'ubuntu nashiramo ishaka nkiga nkabitora nakora na siporo nkabitora ama maze kugaranya mama arabona yuko atangorane yarabitahura gusumba n'abandi bo mu kibazo
ayo manota yaza ni meza gafara wari umwana aciye ubwenge mu ishuri cyane aza mu bibanza bya mbere
jyewe nari umwana aciye ubwenge cyane cyo gituma no muri sipo nibaza yuko mbandana ndabikora nk'uko nari nciye ubwenge mu myaka yo mu mashuri mato mato
yego hama Francine urumva uratubwiye ibintu twovuga byo mu buzima bwawe ukiri mutonya ubundi abantu nka bamwebwe mumenyekana baba abanonotsi baba abantu bakina amafilime baba abo bantu baba bari mu mabanga akomakomeye ubuzima bwabo barakunze kuvuga ati ntacihisha mu buzima bwabo kuko ubuzima bwabo burinda kumenyekana kubitubwiye reka tunakubaza ku kabazo uti navutse ku mubyeyi sinahamagaye papa kuko papa ntaronse amahirwe yo kumuhamagara umubyeyi wawe akubyara aracyariho nshatse kuvuga papa wawe
papa wanjye birashoboka ko yoba akiriho ari umugabo ntawe nigeze mbona kiretse yuko hariho abantu bashobora kumbwira ati papa wawe ari hariya umugabo ntawe nigeze mbona kuri icyo nta byinshi nshobora kubivuga ko kubera ubu umubyeyi nakuze mbona navuga ko mama ariwe yabaye mama na papa
yego kandi urumva warahabereye umupfasoni ubyifatamo neza kuko urumva ko bitakubujije gutera imbere muri ibyo warimwo hama ubwo buzima bwawe kumva butakubereye intambamyi naho byari bigoye akabanga kawe kabaye akahe
akabanga kanje navuga yuko byavuye ku mubyeyi kuko nakuze mbona mama abyuka mu gatondo ka kare ajya kurima twari dukenye akaza ku mugoroba akanshyira mu ishuri nkaza nkasanga yandondeye ko gufungura birampa ikigwa ndavuga ati ni ukugerageza kugira ngo nshobore kwiga nshobore gufasha mama ubuzima yarabaye ubuzima twari tubayemo nabona ko butoroshe navuga ati igihe nzoba umuntu mu byo ntazi ndifuza kuzofasha umubyeyi kuko yarambwira ati ubuzima tubayemo si bwiza ntibuzofasha ni ukubandanya wiga kuko umuntu atize abaho nabi icyo gihe rero mama naramwumviye cyane nabona yuko nifuza kumufasha kugira ngo ashobore nawe kubona yuko yabyaye umwana ibyo yamubwiye byamuhaye intumbero nziza
urakoze cyane rwose Francine turafise uwundi niyo nsaba ku murongo wa telefone umva ko munitiranwa niho saba ikaze ku ijuru rya Amerika niyo mugabo murantunga niyo mugabo ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze niyo mugabo sare
ego
nanjye ndishimye cyane kuba mbonye umwanya wo kuba navuga muri kiganiro cyanyu n'ubwa mbere ubwambere ndetse n'ikintu narashimira cyane kuba kinamisimo. Ikintu nagomba kuvuga ni uko niyo nsaba mbere na mbere ndi umunyarwanda sindi umurundi.
Uherereye he ga niyo mugabo imbere kugira twumve neza aho uherereye?
Merereye Dubai mugabo ndi umunyarwanda gusa niyo nsaba ni umuntu nkunda ndi umufana we ndamufana. Igitekerezo cyanjye rero nari mfite ni uko yabera exemplaire abandi bakobwa bose. Nanjye nakunda gukora athletisme ariko abakobwa bamwe na bamwe bakaba bumva ngo ni ibintu by'abahungu, kumva ngo abahungu babarusha ingufu, akumva ko we ntacyo yashobora. Ariko niyo nsaba yarabikoze atera imbere ayamenyekana akagenda agaserukira imirwi yatangiye gukinamo kugeza naho yaserukiye n'igihugu. Ni ibintu byiza, nibyo gushima, ni iby'agaciro vraiment. Nicyo kintu gusa nashakaga kuvuga. Nkaba nahamagarira n'abandi bakobwa bose kwitabira siporo. Nibaza ko ifite aho yamukuye ikaba ifite n'aho imushikanye. Ni byiza cyane, ni ibintu abantu bose bagakwiye kwitabira bakumva ko atari iby'abagabo gusa n'abagore babishoboye.
Urakoze cyane rwose. Niyo mugabo ngaho Dubai, hama watubwiye ko ari ubwa mbere uje muri kino kiganiro muri Isanga. Wisange abarundi n'abanyarwanda muri Dubai, turazi ko muri benshi, turabagutumye ko turashaka yuko muzamura terera ibyumviro mu biganiro byacu bitandukanye, ya muri Isanga ya bindi biganiro tubatunganiriza ni byinshi tubiri hakubwanya. Urakoze cyane rwose niyo mugabo Dubai.
Yego, murakoze cyane namwe.
Ubwire umunsi mwiza. Ego Francine, wumvise amajambo niyo mugabo akubwiye, sinzi ko ufite icyo uvuga ku byumviro byiwe.
Ego ndashimiye niyo mugabo, kandi ndashimiye cyane kuba mfite abantu bankurikira bari mu bihugu bitandukanye. Abanyarwanda ndabashimiye kuko barakunda kunyandikira kenshi bankuza. Ndashimiye n'abarundi kandi baba bari mu mahanga kenshi bakunda kuntera intege. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane iyo umuntu ariko arakora. Nibaza yuko cyereka umuntu ko ibyo ariko arakora biba ari byiza, bikamutera gushishikara yitanga kugira ngo abandanye ari mu nzira nziza yo kwifata neza.
Urakoze cyane rwose. Hama Francine, tugarutse kuri ibyo nyine yari ko aravuga, yavuze ati ubundi abana b'abakobwa ntitumenyereye ko bajya muri ibyo bintu by'amasiporo. Usanga bavuga bati nubwo noyigira ndayikora ariko iby'amahiganwa sikirenga kuri bo. Wowe ibyo byarigeze kugucamo mu mutwe ukavuga ati naho ndiko ndaja muri ibintu by'amahiganwa ko ndi umukobwa bishobora kunkumira sinzotera imbere?
Novuga yu jewe no ubumba mu butubyi wanjye nakunda iyo nkino. Ariko ndavuga yuko indiro yacu mu Kirundi yagize intambamyi mbi ku kugwaruka rw'abigeme. Kubera hariho ibyo bakumirwa bivanye mu kibano, bivanye n'ababyeyi, ugasanga umuntu yari gushobora iki ntiyashoboye kugikora kubera kudatahura, kubera ibyo ababyeyi bamubwiye n'imico. Nicyo gituma bavuga yuko ubu umuntu yohaguruka kubera nta mwuga udakiza. Mu Kirundi bavuga ngo umwuga udakiza ni wo kuroga. Umuntu ntiyoreka gukora icyo yifuza gukora, ahubwo yokigira nk'urufunguzo rwo kurondera ubuzima, ukikuramo ubwoba, ugatinyuka, kuko ntushobora kumenya ikintu utakikoze. Nk'ubu sinari gushobora kumenya ko nzoshika aha iyo ntakunda siporo, nkarengera ibyashikiye, nkarengera ibyo nacamo, nkarengera ibyo abantu bambwira. Ubu sinari kuba nshyitse ngaha, nicyo nohanura ubwa bwabigeme abantu bose ntibaziware kugira ngo bakore siporo mugabo abantu bose imana yarabahaye impano muri bo novuga yuko bokoresha iyo mpano imana yabahaye kugira ngo baronderwe urufunguruzo imana yabashyizemo kugira ngo bashobore kuba icyo bifuza kuba batazi n'uno mwanya
hamaga Francine tukivuga kuri ivyo nyene vyerekeye abigeme ingene baje muri iyo mikino itandukanye ingene baje amahiganwa atandukanye urugero urarushima Burundi burimo mu kibanza c'abafasoni nshatse kuvuga abana babigeme ingene bitabira nubwo tuko turavuga ati sikirenga cane gose ariko hariho nk'ama equipe nka les copines muri basket hariho abandi batandukanye bagira biriya nibindi hariho madame Lydia Nsekera ari mu kibanza ciza muri FIFA wowe umvume nguravye muri kahise n'ubu ikibanza c'abafasoni muri iyo mikino itandukanye b'abarundi kazi nabigeme cifashe gute nibyo gushima byarateye intambwe cyane
nabivuga mu mice ibiri mu Burundi aho ikibazo cy'imino abigeme bafite ubu kiko kiratera imbere mugabo hari intambamyi yo kudashyikirwa yo kutaronka uburyo nk'uko abandi mu bihugu babashyigikira kubera mu Burundi hariho indwara zikomeye cyane siporo abantu bayibona nk'umwuga wabateza imbere babikora nk'ugusinata babikora nko kwiryohera nko gukina nk'uko nabivuze hanyuma nta mategeko ahari mu gihugu cy'u Burundi akingira abanonotsi cyangwa akingira umukinnyi uwo ari we wese kubera mu bindi bihugu harimo amategeko ahari yanditse avuga ati uyu mukinnyi niyagera ku rwego azofatwa uku niyaserukira igihugu azofatwa uku mugabo iwacu mu Burundi ntabyo ribandanye kuko kandi ntagera ariko batwumva n'abajeje ibintu by'inyuma yuko icyo kibazo bogishyira ahabona bakagicika ko kugira ngo gifashe kuzana ubundi rwaruka kuba ndingaha jyewe nuko nagifisha kanabikunze ariko novuga yuko narose kirya intererano ivuye muri uwo mushinga w'igihugu ufasha abanonotsi kugira ngo cyane nk'umuntu mukinnyi wese agire izindi nkino zitandukanye kugira ashobore kuba yuko ashobora kuba uwundi muntu biciye mu nkino
yego Francine nibutse imbere y'uko tugaruka kuri ivyo vyo gushigikirwa n'amategeko nibutse abatwumviriza ko ariko arumviriza ijwi rya Amerika isamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hama umutumire wacu akari Francine Niyonsaba aheruka gutahukana umudari w'ifeza mu mikino yo kwinonora imitsi muri rusange ariko irabera Nyafurika yariko irabera Asaba muri Nigeria uravuze akantu ngo gushigikirwa tukivuga kuri iyo mikino nyene hari amakuru twasomye ijya nino yavuga yuko nk'abaje bava mu Burundi batashigikiwe bikomeye ayo makuru yo bariyo nimba mutashigikiwe byankiye hehe ico mwaribwiriza kuronka mutanose n'ica
ayo makuru niyo twebwe mu Burundi no ku isi yose iyo umuntu aserukiye igihugu abaserukiye igihugu kiba kimufashe mu minwe kubera abatwaye idarapo ry'igihugu ntababwiye kwishyikira iyo rero aserukiye igihugu mu mategeko y'u Burundi hariho icyo bita agashiru kabuti agashiru kabuti nubwo ari nk'ibwirizwa ku muntu wese akora hatandukanye si muri atletisme gusa eka no mu kazi kariko kose niko kajya umukinnyi aba abonye kuko umutaya agashiru kabuti kavuye mu gihugu iyo umubyeyi yagaraga kintu urumva uryohewe cyane naho umuntu wamujyanye mugari wewe arumva aryohewe cyane ni nk'umwana bafite ni nk'umubyeyi afite umwana mu ishuri ategereza kumuha amakaye aramuha icyo nakwita fredonicyo niko tubyita kandi umuntu akagenda ari kumwe n'abamuherekeje mugabo twebitwa byabaye kandi si rimwe biba gusa novuga yuko ari kudatahura inkino cyangwa kudaha ikibanza inkino zitegerezwa guhabwa biba aya mategeko bavuga atahari mu Burundi
ego by'amategeko turabigaruka ko turafise babiri bashaka kubaza ibibazo ariko imbere ko turaha ijambo uvuga ngo agashiru kabuti n'ibiki ni amafaranga babwizwa kubaha canke bashigikira gute muri ako gashiru kabuti mutaronka
mugashiru kabute uyu muntu aturuki igihugu bahari ho amafaranga bategereza guha
kumutekerera
kumutekerera aho gashiru kabute naho twarose kandi twebwe myaka imwe tutakalonga icyo gituma namanze kugaruka niba dushigikire natwe nkuko abandi bose bategerezwa kuronka ako gashiru kabute.
Yego, turakagaruka ko mu kanya tubanze twakire Tadeus kugira ntitumutevye ku murongo. Tadeus, ikaze ku ijwi rya Amerika. Tadeus,
nagiraga ngo mbaze ikibazo Francine. Ariko ngiye ndi Kigali mu Rwanda. Nagiraga ngo mubaze na amaze kwitabira amasiganwa angahe, ni irihe ryamuruhije muri yo? Hanyuma rimaze kumurukira yahita akora iki? Yafashe izihe ngamba muri make?
Urakoze cyane rwose. Turafise kandi na Gabin. Gabin, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze. Nitwa Gabe Wandinze, ndi mu karere ka Musanze mu Rwanda. Ikibazo mfitiye umutumirwa ndamubaza nti ese abona abana b'abakobwa bahura n'izihe mbogamizi muri uwo mwuga wo kunonora imiti mu Burundi ugereranyije n'abasaza babo?
Urakoze cyane. Na wewe ura Francine?
Ikindi ndamubaza icya kabiri gato, icya kabiri namubaza nihuta, ese nkuko numva amaze kugera ku rwego rwiza akora iki mu gukangurira abana b'abakobwa bo mu Burundi gukora iyo myitozo ngororamubiri ku rwego mpuzamahanga?
Urakoze cyane rwose. Francine, turahera ku kabazo ka Tadeus. Umaze kwitabira amahiganwa ngahe muri rusange, ngo ni ryahe ryaguhangayikishije rikakuruhisha, hama rimaze kuruhisha byakurikiye byabaye ibyahe?
Ego ndashimye ikibazo. Navuga yuko maze gushyira ku rwego mpuzamakungu nta higanwa riba rito iyo kuko nditegura cyane kugira ngo nshobore gushika, nshobore kungura umwanya, nshobore kuguma nshobora gutsinda. Rero navuga yuko iminsi yose namaze ko ndaruha kuhitanga nkakaba nishaka kugira ngo nshobore gushika indoto zanjye.
Hanyuma ko ngiye muri ako kabazo k'imbere ko twishyura ibindi, buriya yaba umenyesha makuru, yaba umusirikare, yaba umuki, umuntu wese arafise ko yibuka cyane gusumba kandi uzobwa ati narigeze gukora ikiganiro sinzopfa nibagiye, narigeze kwiruka. Wewe yagushitse kunyota, iyo utazopfa wibagiye muri ayo mahiganwa ni iyahe?
Navuga yuko yashitse kunyota kuba ndi umukobwa wa mbere mu Burundi afite umudare olympique. Ikintu bikomeye cyane, n'ikintu gikomeye ku gihugu cyanjye. Ibyo ndabyishimira cyane, nipfuza kandi kubandanya ndabyifatamo neza kugira ngo nshobore kuguma mpagarariye igihugu cyanjye neza.
Ubwa mbere utahukana umudari niyo higanwa utazopfa wibagiye muri make, nimba ntahuye neza?
Ego.
Hanyuma Gaba nawe yari yakubajije akabazo, abana babigeme by'umwihariko bakora iyo kwinonora imitsi baja amahiganwa atandukanye, ngo barahura n'intamba myizahe ugeranije na basaza babo babasore?
Intamba mizambere novuga mpere mu gihugu cy'uwanjye intamba miziriho cyane, kubera novuga yuko abayigeme badashyigikiwe ku rwego rumwe n'abasaza bacu. Kubera usanga batabitaho kumwe kuba kwiyumvira bya byumviro bya kera ngo umukobwa nta kintu yokora kirama, ibyo urasanga ari ntamenye cyane. Iyo bihuye n'umuntu adafite kubirengera uca usanga bituma adashikana indoto ziwe, ugasanga abantu baramubujije gushika aho yashaka gushika. Iyo ni yawe ntamba mbona ya mbere.
Hanyuma Gafara, izo ntambami ni ku rwego rw'Uburundi, mbwawe burya uwunye warabaye mpuzamakungu, na bo bigeme bandi muhurira ahatandukanye mu Bwongereza, za Brezil na hehe, murabiyaga mukabivugana musanga ikibazo ari rusange canke n'ivy'umwihariko ku Burundi?
Novuga yuko ibihugu ntibitegura inkino kumwe. Novuga yuko iwacu turi inyuma cyane kubera nshaje bikora umuntu abikunda, na ntege abantu babishyiramo ari mugabo umwe mu bihugu babikora nk'umwuga ushobora kubakiza nk'uko mwebwe Diane uri kumurakora umwuga kuri ino radio y'Ujya Amerika nk'uko uwundi ashobora kuba umusirikare nk'uko uwundi ashobora kuba ikindi kintu icyo ari cyo cyose
ego hamagafara muri mwebwe hagati yanyu nshaka kuvuga hagati yanyu muri nk'abakobwa batandukanye bahurira muri iyo mikino itandukanye murumva muvuga muti buriya twebwe abahungu ko bariko arabyifatamo n'abakobwa hari hakariko karatubera intambana muza makungu
muri atletisme iwacu nibaza yuko atantambamye urumuntu amaze gushika ku rwego rumwe nibaza yuko atantambamye hari kuko niyo umuntu atinze mu mahiganwa agashiruka bute kaba ari kamwe bavuga yuko bitandukanye n'indi mikino muri football basanga abahungu batari ku rwego rumwe n'urwa abakobwa
kurakoze cyane rwose hama mbere yuko tuca twakira twagira Yezu mwishure kano kabazo kandi yari yabaje ngo urakora iki kugira ngo abana babigeme bijukire iyo mikino itandukanye mu Burundi
njyewe uko umutima wanjye undongora ndifuza cyane kwama ariko ndashyigikira urwaruka na cyane cyane abana abigeme nkabatera intege nkababwira nta kidashoboka ku muntu kugira ngo aronke kazoza keza kamuhera ko kandi mu kirundi urakunda kuvuga bati uduki uzokota ushaje udusenya ukiri muto rero utwo duki umuntu afite kuzokota ashaje utwo ni wo mwanya wo kutondera ukiri muto ndavuga yuko na cyane cyane rwaruka abigeni bohaguruka bakabona yuko ubuzima buri mu minwe yabo icyubahiro niho bazocira icyo bituma no kamenyesha urakoze cyane nteruka kuronka uruhushya rwo gutanguza asosiyasiyo nshyashya asosiyasiyo izomfatiye kwinonora iminsi nk'icyigisho izo ngorane tubona tugendamo ariko tukazicaho tutabona yuko ari ikibazo ariko arizo zituma tudashobora gutera imbere nkifuza kandi ikazoba ikindi kintu rebuke ryo gukemurira ryo gufasha kuraba yuko ufasha kugira ngo umuntu ashobore guhindura ibyiyumviro abone agiye ku mutima runtu abone ko umuntu ashobora gushika aho sase abicishije mu kugira ishaka n'umwete ikazofasha kandi no ku nta dokumana cyane gufasha abana abantu bahuye n'ibiza ntakitaho kandi ibintu bijyanye n'indero n'ibintu byo mu mibereho ya minsi yose
kurakoze cyane Francine Niyonsaba twese kandi na twagira Yezu ku murongo wa telefone wakoze kutwihangana kuri kano kanya uhamaze twagira Yezu ikaze
Eko ndabumva.
Uherereye he gatwagira ye?
Mu Kayanza.
Mu ntara ya Kayanza.
Eko
akabazo canke intererano kuri Francine Niyonsaba.
Intererano n'akabazo byose byari birimo.
Duga ku ijambo.
Eko ku kungene mbona mu Burundi ibintu bya atletisme batabyitaho abigeme sinzi icyo bisa ko. Ko ndatari umunyeshuri. Ya no kwishure barakunda gukora amahiganwa ya buri mwaka je mbona kweri abanyeshure b'abakobwa batabyita basinze igitumo nzi ko ari ukwikengera cyangwa ikindi kibi batuma sinzi kweri icyo bobakora kugira nabo bifate nk'abandi babone ko nabo bashoboye hama bakajya barakora nk'uko abahungu bakora
hamaga twagira izi mbere ko ndeka Francine akakwishura uri kuri twumva gute ngaho mu Kayanza ijuru rya Amerika uri kuri yumva gute
bashitwe ndagumva neza gose
kuri FM
oya ni kuri telefone
kuri telefone ngira ngo Francine yari yabiciye ku masonga kubera ko Francine aza kutwihangana kubera ko ama FM yacu adakora hari igihe usanga hariho ibyasubye abariko baratwumviriza wari waciye ku masonga muri rusangi intambamye muhura cyangwa abana babigeme kibabuza kwijukira ariko uraza kumunyarukiriza umwishure mu majambo make akiri ku murongo
Ego cyane nubwo yuko ubu abakobwa barashoboye niyumvemo ko bashoboye yuko ibikorwa bikora abahungu barabishoboye ubu nubwo yuko kurondera ubuzima ni bose ubu kwiyumvira ni bose gutahura ni bose Imana yaturemye iduhaye impano izo mpano zizobukoresha kugira ngo babone yuko bashoboye babone yuko abakobwa abadame nabo ari nkingi
Ego ngo muri rusange igafara none birava kuki ko batavyitabira umuhaye nkimvu nka zitatu zihuta
Eme rusange bwa mbere narwisha
Mhm
Ubwa kabiri no kuvuga cyigikigo
Mhm
Kuri matu no kwikengera yuko badashoboye kandi byo cyite
Mhm
Nijo bugati umuntu wese yohaguruka kugira ngo agwanye ubwo bulebwe agwanye ikintu cyose kimutuma kimusubiza inyuma agutera imbere
urakoze cyane twagira Yezu nibaza ko inyishu yumvise hamari wavuze ko ufise n'intererano uza kumutekera sinzi icyo washaka kuvuga
intererano bashaka kumutekerera
eh
kuko mu Burundi kenshi barakunda kumva izina rya Francine ko ashoboye kumbe benshi baripfuza no kumubona sinzi ko yoraba nk'ingene yogerageza akaraba nk'intara nka zikeya yogendera hama bakamubona amaso mu yandi hariho benshi baribaza yuko mbere yacu ari n'umukobwa kubera ibintu akora kubera benshi ntibabyiyumvira neza ko biba
urakoze cyane gofara nguragendera wimba nyakayanze n'abandi bararaba ingenusa
nyakayanze nama naciyeho nama nabingozi ndakunda Burundi kandi ifuza kuzabona intara zose none nabagenda mu ntara ya Kirundo gusa
yego none gafara akabazo kace kanjamwo nk'abarya abantu baba bazwi cyane gose baragenda ahantu bakakubona bakavuga ati eh urya n'intuze n'intuze wiyicuye mu ibarabara baragutunga gatoki ngo wabonye Francine Niyonsa bararenganye
abarundi barandi izina rya Francine rirazwi kandi biraryohera kandi nk'icyo ntibyoroshye kubera umuntu amaze kuronka izina amaze kuronka icyo navuga kubera ibyica abandi rero kugira umuntu abere ibyica abandi ni uko agerageza gukora byiza rero nantegereje ibyo kuma miyo ntumbe kugira ngo abantu bagume bagume bayumva izina rya Francine ntibazihaze bagibage nicyo gituma ntekereza gukora cyane kugira ngo ngore n'isumba kugira ngo nshobore gufasha nshobora kwiyumvira ibyiyumviro no kwita ibyiyumviro byirabura nicyo gituma ngomba nshaka kugumana ibyiyumviro byiza cyane kugira ngo nshobore kwama mfite iryo teka nshobore kwama nshobora kubera akanundi
rwarwa
abadame n'abandi no ku isi yose
urakoze cyane gose Francine Niyonsaba twese kandi nakwizera kundi murongo wa telefoni kaze kwize kwizera
Gabriel
yego ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze
uherereye
merereye ingozi yombi
yego
Ego.
Icyumviro intererano ikibazo iki.
Nashaka kubaza Francine Niyonsaba.
Mhm.
Nashaka kumubaza nk'umuntu umba ambasadrice ashobora gusohoka igihugu cyacu cy'u Burundi.
Mhm.
Mbega ibintu yoba afise muri kazoza kugwaruka bw'u Burundi.
Mhm.
Kugira ngo ibyo ariko arakorera igihugu cy'u Burundi bije byame biriho nigihe nawe nyine kuko turabona ku myaka 25 afise ariko yatera genda ariko yatera saza icyo nazo bakikora ibyo bintu ariko nta makrede aboneka ariko aramukurikira abana bariko baramukurikira biboneka ariko yakora iki kugira ngo Yoragi arisigira abana burundu.
Ako kabazo yari yakishuye kwizera nkumbure ntiwari kurumviriza araza gushira ku masonga muri make kugira ngo twakire abandi benshi baturindire ku murongo wa telefone. Urakoze cyane ugire umunsi mwiza. Fara umucire ku masonga kuko wari wakishuye.
Nagenda mu kwirakano gatoyi mfite imyaka 25 nashobora gukora imyaka 100 igihe nomukomeye kuko yewe so n'ufunguzo ni sejo sinshobora kurekura siporo igihe umubiri utadansa so ntabishobora kandi nawe ntamukangurira yuko yakunda siporo kuko siporo ituma umuntu agira amagara meza akabaho neza agashobora kuba yobaho umwanya munini hanyuma navuze yuko mu ntumbero yo kubandanya mbere igice ubundi rwaruka ndabasenyege narashyizeho asosiyasiyo nipfuza cyane yuko yofasha guhindura ibyiyumviro bimwe bimwe kugira ngo abantu bige intambamyi ubwabo kuko nta kintu kiza bizana bizana ingorane amasiterese za iterambere riragusize ugasanga abandi bagusize utazi icyabitumye aroke ari wewe byavuyeko nicyo bituma iyo asosiyasiyo nayo ikintu kugira ngo ifashe
urakoze cyane rwose Francine Niyonsaba kuri izo nyishu zawe zose. Hamagafara, wewe ubu uvuga yuko twagusha muri babandi bafashe iyo atletisme kwiruka kwawe nk'umwuga canke hariho ibindi ufatikanya navyo?
Je nafashe atletisme nk'umwuga nayikora nk'umwuga kubera nkora kubera kubanusha kwa Mungu nta manya ntashobora kuruhuka kugira ngo nshobore kuba Francine jewe cyangwa Francine wundi wese.
Uvuze ngo ukora kuva kwa mbere gushika kwa Mungu ni ukuvuga ko uzinduka uriruka hama ku mugoroba ukasubira cyangwa ibigenda gute?
Nubwo yuko mbafise porogaramu y'umukoce ndakora kabiri ku munsi meme na gatatu yakazi ashoboka natari nogakora kugira ngo nshobore gushika aho nifuza nicyo gituma nsaba cyane Imana yarabikoze itari nifuza yuko Imana yaguma ishyigikira kugira ngo iryo shaka niyo shaka niyo ntumbero mfite nuko noyishikana.
Urakoze cyane rwose Francine kuri izo nyishu. Hama wari wagarutse ku kabazo ko gushigikirwa muramaze kuyaga n'ubushikiranganje buraba iby'imico kama mu Burundi kuko niho habarizwa sport. Muramaze kugaruka kuri ico kibazo mukakivugana hama baravuga yuko impamvu badashobora gushigikira nk'uko mu vyipfuza ari nyabaki hari kiriko kirakoko.
Icyo kibazo ntakifitiye inyishu ubu kubera navuga yuko nagiye guserukira igihugu naba nagiye guserukira igihugu ubushikiranganji butadushigikiye ariko hariho ishyirahamwe rya atletisme iwacu riritanga kugira ngo abanonotsi bamwe ntibave mu murero. Navuga yuko mu bushikiranganji hashobora siporo navuga yuko atashaka bashyiramo babifata bimenyerwe kudatatahura iteka ritera igihugu ariko nama nabivuze birashikira aho ababigenjwe nibaza yuko umunsi uri izina bashobora guhinduka bakabona ko siporo ari inkingi y'akazoza ku gihugu no n'akazoza ku rwaruka.
Ego, urakoze cyane. Bigirimana nawe nyine araje mu kiganiro kugira ngo abazibazo canke aterere ivyumviro. Bigirimana, aho uherereye?
Ndi aha Uganda ha Kampala hanyene niho ndi.
Ni kibazo canke n'intererano kuri Francine Niyonsaba?
Ariko nibagiye ho yuko ibibazo mwobinyi butabwira nterere canke
kubera ko dusigaranye umwanya utari muto tukaba twumva ucakurikiranye ikiganiro dahubwo tugutumire guhava uza gusubira kucumva kuri wezi itatu radio yacu vewa kaburungu com. Ubundi mutumire wacu uno munsi ni Francine Niyonsaba turiko turagaruka ku buzima bwiwe nk'umurorerezi nk'umukinyi nonora imitsi.
Ni kuri kiriya kibazo siyo mwigeme wacu w'Uburundi.
Ana
ina reka nishure jewe mbona
duga kwijambo
wangi
duga kwijambo turakumva bigirimo
ni byiza dema ku buryo mbona ari karateri intege hariyo nibyo nabonye kandi gatima yarushe kuronka n'ubu nyine yongeye ukaronka cyiza gusa nuko ndamuteye intege prema kandi ni cyiza urupfo bihe byose. Ego me
urakoze cyane bigira imana ngaho Kampala ugira umunsi mwiza.
Aba haro
uturakumva
yewe ndi no mugaho mvanze muri mu Burundi aho muri komine Gihanga muri mu ntara ya Bubanza.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Uganda. Urakoze cyane gusego. Hamaga Francine tugarutse kuri ibyo byo gushigikirwa uravuze uti kwa mbere gushika kwa Mungu ndakorana n'umukoci wanje kugira ngo nshobore kugumana n'ico kibanza ciza. Uyu mukoci canke wewe mushigikirwa gute ni igihugu kibashigikira muri ibyo bintu byose kuko warabifashe nk'umwuga.
Numuga wanje yo umunakora umuga ateza gukora ikintu kimuha ubuzima kubera je mu gihugu sinshobora ariko igihugu kirazi ibyo nkora cyama cyo kiranshimira umukuru w'igihugu arashimira umugabo w'umuhembwa akubwira ashobore kubaho nuko ntegereza kuronka amafaranga yo kubaho nicyo gituma umugabo wanje urampemba kubwira ashobore kubandanya nshobora gukora kugira ashobore kuronka ibimfasha kugira ngo ashobore kubandanya ni mbandanya nkora neza njyewe ndi umunonotsi mpuzamakungu ndakora n'ishyirahamwe nayo ama irampemba nandi nkabandanya nkora umwuga
nako nashaka kugira ko kurumva twama twakubonye wambaye impuzu ziriko Nike ni ukuvuga ariko wewe nibo bagufata mu mugongo kugira ngo uriruka wambaye utwo duhuzu twabo twanditse ko Nike.
Novuga yuko ibyo nkora nibyo bituma abantu bashobora kunkoresha rero so irampemba.
Ego usivye iyo Nike wambara ishusho yayo hari abandi muri ko murakorana kugira ngo ushore kubandanya ushobora kubaho na wewe ni Nike nande
ibyo novuga yuko ni visive.
Ego turabyubahiriza kandi tubwiye gutyo. Ego ego ni uburenganzira bwawe. Turafise Onias kundi murongo wa telefone. Onias kazi ku ijuru ry'Amerika. Ego uherereye he? Uherereye mu gihugu cya Zambia. Ego intererano ikibazo canke ivyumviro kuri France Niyonsa.
Je kandi ndagomba kumuha ingufu abandanya kwezira ibyo gusatu. Nizi nagomba kumwifuriza.
Ego urakoze urakoze cyane gose Onias ngaho onye Zambia ugira umunsi mwiza na wewe. Urakoze cyane gose. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutumire wacu ni Francine Niyonsaba ariko aratubwira ibitandukanye ku buzima bwiwe. Wari wavuze Francine ibyerekeye amategeko naho nyine asa nkayada nkatari ku ruhande rwanyu mu gihugu cy'u Burundi nk'abanonotsi baserukira u Burundi byankirahe muri ayo mategeko nijya he ritahari rirahari mbwa ntirikurikizwe cyane.
Gushika ubu nibaza yuko atategeko rihari ishyiraho ukuntu inkino zitunganywa ukuntu abakinnyi avuze muri rusange abaranotsi mbuze inkino zose nibaza kujya kwereka atarihari reka aba rihari ibiri niba bitera ingorane kubera umuntu aba aserukira igihugu abavubuki naserukira igihugu nibwo bwa mbere ishobora kuba sigwa sekura igihugu aribwo buzima bw'iwanje ushobora kumbeshaho nk'uko tuba turi turayibona hanze mu bihugu bitandukanye umuntu azanye umudari azanye iki agashimwe akamenya ukuntu azoshimwa ukuntu azohembwa ibyo nta bihari nibaza yuko iryo tegeko ari ryo boshyiraho kugira ngo rifashe gukaburira urwaruka gukunda inkino nk'umwuga.
Hari umuhango mufise wajya ari bishobora gukemuka ibyo bibazo byose twumva mu gisata cyo cya siporo mu Burundi ga Francine.
Njyewe mu ntego zanjye nibaza yuko no gushaka rimwe niko ndavuga guhindura ibyiyumviro kubera mu myaka 25 ni warafite atajagiyeho namanuko ndashuruga ariko ndabisaba nibaza yuko abijejwe igihe bashobora gutahura inkino kibanza bifite imbere y'amakungu kuduza idrapo mu makungu nibaza yuko iyo tege kuri giyeho usanga ugwaruka wijuka inkino ugasanga Burundi ubaye ubundi buserukira ubundi neza mu makungu somba n'ibihugu bya Buraya bya Amerika kama twese turabona kubera amashyamba mu Burundi ariho abuze abafata mu kongo
ego hama none ubwo ushikira nganda canke ku rwego rwo hejuru baravuga ryo iryo tegeko rishobora kuzoboneka
oya nta makuru n'iryo tegeko aho rizobonekera nta makuru fise kuko nkora mu bushikira nganji
nta mugambi rero nta ni kuvuga ngira ngo yuko bihari muzo imenyeshwa natwe tuzogerageza tuzitrakurikiranira hagufi hama turabe uko bizogenda turase ndayizigiye kundi murongo wa telefone ndayizigiye kaze kujuga America
ndiko ndabakwirikira ndarabumva
uherereye ga ndayizigiye
ndi bujumbura jewe
tuga kwijambo
nashaka akoza Francine Niyonshaba kubera abona muri sport ya bakora na hama ministeri kabaye tariki irabashikira neza abona yose abiki nkawe nk'umumaze kuba umuntu akomeye cyane mu bintu bya sport hano mu Burundi kugira ngo sport yacu mu Burundi mwimenyekana amatugume idrapo ryacu rihungabana mu makungu
urakoze ndayize
urakoze cyane nibaza nakivuze nuko ubushikira ngandi bwobona icyo kibazo mu muntu nk'intambamyi nicyo gituma ndiho kubwira naboneye izuba abandi nicyo gituma ndiko ndavuga uko ukuntu umuntu azotera imbere ubushikira ngandi bwo gutegura ukuntu bufasha ugwaruka mu byerekeye inkino hanyuma abajeje ukuntu abantu amategeko atogwa iryo tegeko bakarishyiraho kuko izotuma rikaburira abandi gukunda inkino
urakoze cyane gose Francine Niyonsaba turiko turasa mbere nk'abasozera kino kiganiro muri isanga cuno munsi ko dusigaranye iminota itatu gusa ariko muri no minota itatu kumbura urafise akajambo ubwira imitwe itandukanye babugwarukwa baba abagukunda ko wiruka baba bagushigikira akajambo kanyuma umva wobwira impande zitandukanye na Kayiga Francine
ubwa mbere naba ndagushimira mwebwe mwampaye umurongo kugira ngo tuvuge ingorane ziri mu byerekeye nkino mu Burundi hanyuma akajambo n'abantu nuko ubuzima buragoye nuko na cyane cyane ugwaruka ntibihebure rukore ibintu rukoresheje ishaka ntugashyire ibyo ukagira ubwoba uratuma umuntu adashyika ku cyo yipfuza nuko ugwaruka na cyane cyane abigeme nko kuri intoke amaboko mu mpuzu bakabona icyo gukora bakarura kuko nta wujya akatamugoye urabona yuko kuzoza keza aribo bagafite mu ntoke bashyiremo ishaka mu byo bagakone n'inkino yaba mu bindi bishaka bitandukanye kugira ngo bashobore kwibesha hanyuma ntavuga no ku rwego rw'abagabo nabo nyine bakunda inkino bafashe bashiki babo kubereka yuko ubuzima umwe wese ashobora kurondera ashobora gushika akabera akarero abandi
urakoze cyane gose Francine Niyonsaba wakoze kandi kwitabira kino kiganiro muri isanga cuno munsi mbere ko tugusezera mbwa turakubaza wibona gute mu myaka iri imbere urabona gute nko myaka 10 Francine Niyonsaba
mu myaka 10 nibona ubundi Francine Niyonsaba nifuza kuba ubundi muntu ashobora kuzobavugwa mu kindi kintu ashobora kuzoba yabayakorero keza ashobora kuba yarashoboye guhuza abantu benshi ashobora kuba ashobora guhindura ibyiyumviro babantu bamwe bamwe no bavuga bafite ivyumviro bitari byo babona ko ari byo ariko bitari byo yuko nabona bariko barahinduka bakorera mukuri bafite icaka bafite icyo mwese kugira ngo babe icyo bashatse ama nosaba abantu bashaka bakunda abandi kuko muri sport dufite urukundo
urakoze cyane
shigikira kugira ngo izo ndoto zanjye vuba mu myaka itanu cumi
zizoshika. Urakoze cyane gose, urakoze cyane gose Francine. Niyo saba tukwifurije yuko ivyo vyumviro vyawe n'ivyifuzo vyawe wobigeraho. Mwakoze nshuti bakunze mariko muratwumviriza na Lidiane Nahazwe kuri mikro yakoze Innocent Kimenyi na Laura Twagira Yezu bafatikanije mu kwegeranya no majwi na ingenieur yadufashije mwandanye mwumviriza ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika. Murabanda yamukurikiranye ibiganiro bica kwijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.